Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2014. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Maze gukora ibiharuro naraharuye nsanga n'imiburiburi isoko ya Bujumbura ntwaye miliyoni 49. Ni ukuvuga ko no munsi sinibaza ko nshobora kora hari miliyoni 10, urumva ko ibintu byagiye hasi cyane.
Uwo ni Emmanuel yahoze akorera mu isoko nkuru ya Bujumbura yahiye mu mwaka uheze, akaba yatakaje ibintu yari afise muri iryo soko. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye muri iki gitondo turayigaruka ko mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino mu gitondo, amakuru mwateguriye kandi mubwira mushikizwe na mugenzi wacu Etienne Karekezi. Waramutse neza Etienne.
Bwakeye Fidele Niyongabo namwe abatwumva, mbanje kubasuhuza mwaramutse neza. Muri Repubulika Central Africa, abarwanya ubutegetsi b'abayisilamu bakuyeho perezida umwaka ushize, barimo guhunga inkambi barimo mu murwa mukuru Bangi. Ababyiboneye bavuga ko abarwanya magana b'urugaga rwa Serika bahunze inkambi ya Derur y'Imbangi, bagenda n'imodoka berekeza mu yindi nkambi mu majyaruguru y'umujyi. Nubwo guhunga kwabo kwasobanura ko ibikorwa byabo bigabanutse muri uwo mujyi, impagara ziracyari zose aho Ibangi. Abasivili benshi b'abayisilamu nabo barahunga Bangi bateye ubwoba n'uko abandi bantu babibasira kubera imirwano imaze iminsi bahagati y'abarwanya b'abayisilamu ba Serika n'abarwanya b'abakristu ba Anti Baraka aho mu murwa mukuru Bangi. Muri Nigeria, abakekwa kuba intagondwa za kiyisilamu bavuga ko bishe abantu 74 batwika n'umudugudu wose mu bitero bibiri bitandukanye. Ababyiboneye bavuga ko ibyo bitero byabaye ku cyumweru mu mudugudu w'ahitwa Kawori muri leta yitwa Borno iri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Abakoze igitero kandi barashe kuri kiliziya ahitwa Chakawa muri leta yitwa Adamawa. Ababibonye bavuga ko abategetsi bagaye umutwe wa kiyisilamu wa Al-Shabab wa Boko Haram ahubwo ukoresha iterabwoba ushaka guhindura amajyaruguru ya Nigeria mu leta ya kiyisilamu. Uwo mutwe wa Boko Haram ushinjwa iyicwa ry'abantu 1000 kuva ku mwaka 2009. Za leta za Borno ya Adamawa nizo perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan yatangaje ko zakubahirizwamo amategeko bidasanzwe mu kwezi kwa gatanu ku mwaka ushize. Mu Misiri, perezida wakuweho Mohamed Morsi aritaba urukiko uyu munsi kwa kabiri ku nshuro ya mbere agiye kuburana ibyaha ashinjwa. Bwana Morsi n'abandi bantu 100 b'abayoboke b'ishyaka rya Muslim Brotherhood bashinjwa kuba baratorotse gereza mu mwaka wa 2011. Bashinjwa kandi kuba barisha abapolisi mu mvururu zakuyeho wahoze ari perezida wa Misiri Hosni Mubarak zigashyira ku butegetsi Bwana Morsi. Abenshi mu baregwa na Morsi n'abayoboke b'umutwe w'abarwanya ubutegetsi b'abarwanya b'abategetsi muri Palestina witwa Hamas n'abarwanyi ba Hezbollah muri Liban ndetse n'uwa Garde Revolutionnaire bo muri Irani. Bwana Morsi n'abayobozi bakuru ba Muslim Brotherhood bashinjwa gukangurira abantu kwica mu gihe yari ku butegetsi. Morsi kandi n'abandi bantu 35 bashinjwa ubutasi bakorana n'umutwe wa Hamas wo muri Palestina. Perezida wa Ukraine Viktor Yanukovych yemeye gukuraho itegeko ribuza imyigaragambyo ryabaye intandaro y'imyigaragambyo yo kurwanya guverinoma mu murwa mukuru Kiev n'ahandi hantu mu gihugu cya Ukraine. Ibyo byatangajwe ejo kuwa mbere nyuma y'inama hagati ya perezida n'abayobozi batavuga rumwe na leta. Gusa Bwana Yanukovych yanze icyifuzo cyo gufungura abafunzwe kubera kwigaragambya. We ndavuga perezida Yanukovych wa Ukraine asaba ko abantu bigaragambya ubu babanza kuva mu mazu ya guverinoma yose bigaruriye mu gihugu mbere y'uko izo mfungwa zarekurwa. Abigaragambya bavuye muri Minisiteri y'Ubutabera bari bigaruriye ku cyumweru nijoro, ariko basezeranije ko bazagaruka niba nta mwanzuro ubonetse mu biganiro bajyana na guverinoma ya Ukraine. Umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ukraine Bwana Arseniy Yatsenyuk yanze umwanya minisitiri w'intebe Perezida Yanukovych yari yamuhaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ibihugu bihanganye ku isi bizatangira icyiciro cya gishya cy'ibiganiro kuri programu nucleaire na Irani mu kwezi gutaha. Umuvugizi wa Departement ya Leta hano i Washington yavuze ko ibyo biganiro bizatangira mu kwezi kwa kabiri bigakorerwa mu mujyi wa New York. Uwo muvugizi yasobanuye ko Irani n'umuryango w'u Burayi byemeye gukora ibyo biganiro muri Amerika aho kubikorera i Geneve aho by'ubushize byabereye. Ibiganiro biherutse tubibutse byageze ku masezerano n'agateganyo aho Irani yemeye guhagarika ibyo gutunganya ubutare bwa Iranium bukoreshwa mu gucura intwaro za kirimbuzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Burayi nabyo byemereye Irani koroshya imwe mu bihano byari byarayifatiwe. Ayo masezerano n'agateganyo azamara amezi atandatu mu gihe ibiganiro bizabikomeza kugira ngo bizageze ku masezerano ya nyuma hagati ibyo bihugu n'igihugu cya Irani.
Urakoze Etienne ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Jwi Amerika i Washington DC n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Amakuru yo mu biyaga binini Maina Kiai intumwe idasanzwe yishyira hamwe mu zamakungu ONU ku bibazo by'uburenganzira bwo kwishyira hamwe no gukorana mu buryo buciye mu mahoro yarangije urugendo rw'akazi gwindwi mu Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa mbere, Maina Kiai yavuze ku inzira ya demokrasi kiri ndende mu Rwanda. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Bwana Maina Kiai intumwa y'umuryango w'abibumbye ku birebana n'uburenganzira bwa muntu yavuze ko icyegeranyo cye yakoze ku Rwanda ku birebana n'uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo kizasohoka mu kwezi kwa gatandatu. Cyakora akabavuga ko ibyo yiboneye hamwe na hamwe mu gihugu byerekana ko inzira ikiri ndende. Ibyo yabitangaje kuri uyu wa mbere ubwo yamurikiraga abanyamakuru ibyo yagezeho mu gihe cy'icyumweru yaramaze mu Rwanda. Bwana Maina yavuze ko yemerewe kugera aho yifuje hose ndetse ashobora no gusura imfungwa zifatwa nk'iza politike zirimo Ingabire Victoire, umuyobozi w'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda rya FDE Inkingi. Uyu mukozi mukuru w'umuryango w'abibumbye avuga ko hakiri kare kuba yagira icyo avuga, ariko ngo hari ibyo yashoboye kubona. Avuga ko mu Rwanda hakiri ikibazo gikomeye cyo kubuza rubanda kugaragaza icyo rutekereza binyuze mu myigaragambyo. Maina yavuze ko yanyuzwe n'uko mu itegeko nshinga usanga abantu bemerewe kugenda mu mihanda ndetse no gukora inama mu ituze, ariko ikibazo ari ukubishyira mu bikorwa. Avuga ko iyo ari ibintu byateguwe bijyanye na gahunda za Leta usanga guverinoma ibishyigikiye ndetse rimwe na rimwe igatanga ubufasha, ariko byaba ari iby'abantu batavuga rumwe na Leta bagasabwa kwaka uruhushya n'andi mananiza menshi. Maina asaba Leta y'u Rwanda gukuraho mananiza yose abantu bakajya bigaragambya cyangwa bagakora inama mu ituze. Ku bijyanye no kwishyira hamwe cyangwa se gushinga imitwe ya politike, yavuze ko ashima uburyo Leta y'u Rwanda yashyizeho amategeko yemerera abantu kwishyira hamwe, gusa ngo Leta rimwe na rimwe yinjira mu mikorere y'ayo mashyirahamwe kandi bitari ngombwa. Naho ngo ikibazo cyo gushinga amashyaka, Bwana Maina avuga ko ngo yasanze bikiri ikibazo ngo kuko hahabwa uburenganzira abari mu murongo umwe na guverinoma, ngo rimwe na rimwe hagaragara ingaruka ku banyapolitike bagerageje kugaragaza ibitekerezo binyuranye n'ibyo guverinoma ishaka. Aya yatanze urugero kuri bamwe mu banyapolitike bafunze.
This is the case of Ms. Victoire Ingabire, Mr. Sylvain Sibomana and Mr. Anselm Mutiemana from the FDU in Kingi, an opposition party denied registration to date, as well as Mr. Bernard Naganda from the PS in Barakuri. They're all sentenced from 4 to 15 years on similar charges. The sentences of 5 years and more will ban them from ever holding leadership positions in any political organizations, according to the law governing political organizations and politicians. And in all these cases, I was informed that they were being pressured to leave their parties and join the RPF or its allied parties.
Maina yanagize icyo avuga ku rupfu rwa Patrick Karegeya. Avuga ko uburyo abayobozi batandukanye bitwaye basa n'abishimiye urupfu rwe atari byiza, na cyane ko nta n'uwigeze amugaragariza ibihamya bifatika byerekana ko hari aho yarahuriye n'umutwe wa FDLR Leta y'u Rwanda ifata nk'umutwe w'iterabwoba. uyu mugabo umaze icyumweru mu Rwanda avuga ko yakiriwe n'inzego z'ubuyobozi abana na ministre w'intebe n'abandi ba ministre cyane cyane bafite aho bahuriye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi ko ngo yagerageje kugera aho yifuje hose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Twibutse inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kuturungikira ivyumviro hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresi ikurikira: radio yacu @voanews.com canke kuri Facebook kuri adresi radio yacu VOA. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Ku yindi nkuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini, inyuma y'umwaka isoko nkuru ya Bujumbura ihiye igatokombera, Leta y'u Burundi ngo nta na kimwe irakora kugira iyo soko isubirizwe. Abadandaza bahora bakorera muri iyo soko basaba kuronswa iyindi soko. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Tabita Mukamusoni.
Umwaka urarumanye, isoko nkuru ya Bujumbura ihiye iratokombera. Abadandaza bakorera muri iryo soko bamwe bagwaye mu mutwe, abandi bahitamo kuva mu gisagara baja kurima mu matongo yabo ari hagati mu gihugu. Imiryango ubuzima buca burahinduka. Abana bamwe barakuwe mu ishure, abandi bahindurirwa amashure kubera uburyo bwaciye bubura mu miryango. Abubakanye baratandukana kubera ubukene. Abitwa ko bagize amahigwe muri abo badandaza bimukiye mu yandi masoko akikuje igisagara cha Bujumbura, atwovuga nk'isoko ya Jabe, Kinindo, Ngagara, Kamenge n'ahandi. Emmanuel yarafise umutayi w'imiliyoni irenga 49, byose byahiriye muri iryo soko. Ubu yasubiye kwiyungunganya akorera mu isoko yo kwijabe ahadandaza impuzu z'abagabo. Agira ati:
"Maze gukora ibiharuro naraharuye nsanga n'imiburiburi isoko ya Bujumbura ntwaye miliyoni zirenga 49 49, no kuvuga ko no munsi sinibaza ko nshobora koronka ni miliyoni 10. Urumva ko ibintu byagiye hasi cyane.
Naho aba badandaza biyungunganije bakaja mu yandi masoko, nta cizere bafise kuko atana kimwe kiriko kirakogwa kugira ayo masoko hamwe ho kwaduka umuriro nayo nyene bashobore kuyazimya. Sabadandaza gusa bahombeye abanyagihugu bose mu gisagara cha Bujumbura ati: "Twese ishaje iryo soko ryaradukozeko. Ekasaho mu gisagara cha Bujumbura bisa nuko ari mu Burundi bwose. Ubuzima bwarazimvye, bamwe bakavuga ko mbere ubuzima butazosubira kumera nk'ubwa mbere. Ubu umuntu arifuza gusuma akabura hasumira." Abo banyagihugu basaba leta gusubiriza iyo soko, ariko aho risoko nkuru ya Bujumbura nta gikorwa na kimwe kirahakoregwa. Uhashitse aracara umunyota na n'isuku rikoregwa ico kibanza. Ku ruhande rwa leta, ikibanza cyahoramo isoko nkuru ya Bujumbura kizokubakwamwo isoko rya kijambere rijanye n'igihe tugezemwo. Tabu Abdara n'umushikiranganji w'ikigega cya leta:
"Ubu ndi twizere kwajya hazosubira kubakwa isoko nka ryarindi ryari rihari. Rizoba ririndi soko ryubatswe mu buryo bwa kijambere, n'izindi nyubakwa nk'amahoteli, amaparking, n'ibintu bizotwara amahera menshi."
Basa n'abavuga rumwe. Umuvugizi w'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Melchior Simbaruhije nawe nyene agira ati:
"Jene no gukura inkoni kugishitsi nta kubaka isoko kimeze nk'irya, ikintu kimeze neza kandi mu kiri kingana no mu bihe tugezemo."
Haciye iminsi mike isoko nkuru ya Bujumbura ihiye, leta yaciye yemera gutanga ikibanza kizoshirwamo isoko mfata kibanza aho hahora hakorera ishirahamwe Kotebu. Ubu muri ico kibanza isoko yarubatswe, ariko ibikorwa bimaze iminsi bisa n'ivyahagaze. Aba badandaza bavuga ko batazi n'ubu abazohabwa ibibanza muri iryo soko, bagasaba leta kunyarutsa ivyo bikorwa no guha ico byo bibanza abahora mu isoko nkuru ya Bujumbura.
"Twasaba ko ibyo ari byo byose umwaka uraheze turi mu ibarabara, kandi mugabo ntitwobara gushima kubera Imana yaraduhangaje, ariko turasaba bikunda isoko nkuru ya Bujumbura aho yahora nivyakunda bahadusubize, ariko kuhadusubiza turabona ko atari vuba ko nta bikorwa biri kubirakorerwa niyo soko yindi batubwiye yimfata kibanza. Twasaba ko abahora bakorera mu soko nkuru aribo boyihabwa, kuko ibyo ari byose ubuzima bwabo no munsi bumeze nabi, kandi nibaze ko umuvyeyi abonye umwana wiwe ameze nabi icyakora kugira ngo amuduza mushire hejuru."
Iryo soko n'ubu ritarahera, rimaze gutwara amahera agera ku miliyari 2 n'imiliyoni 100. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Ubu n'umwanya w'ibiherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru vyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibinyamakuru mwasomewe na Robert Dagia, mukaba mubishikirizwa na Frederic Nkundikije.
Abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi buba batekaniwe aho bari hose. Perezida w'igihugu ca Repubulika ya Centrafrica ni mutegetsi ameze gute? mbega mu gihe cyo Sudani yo mu manuko ibintu giye kumera gute muri iki gihe ico gihugu cara igitege ku kumasezerano agahengwe n'abasirikare bagwanya ubutetsi ivyo ni bimwe tugiye kwashikira ko muri iki kiganiro cacu cerekeye amakuru yanditswe kuri Afrika mu binyamakuru byo muri leta zunze ubumwe za Amerika ibinyamakuru twasomewe na Robert Daguerre mwaramutse neza nshuti mwese mu muteze amatwi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije Ndega mu Rwanda havugwa ibiki muri iki gihe ngo ibintu ntivyifashe neza nkuko Lara Santoro abivuga inkuru yanditse mu kinyamakuru The Washington Post ku munsi wa mungu kwigerekezo ya 26 y'ukwezi kwa mbere uyo mumenyesha makuru yahora atangira inkuru muri Afrika yavuze kwigandagurwa rya Patrick Karegeya mu gihugu cy'Afrika y'Epfo yahora ari umukuru w'ibiro bijejwe iperereza mu gihugu cy'u Rwanda ari kimwe mu bimenyetso bikurikira Ati ico gihugu benshi mu batetsi hamwe no mu banyagihugu mu bihugu byo mu rengero bavuga igihe bari ko bavuga ukuntu cinkunganije inyuma yaho habereye ihonyabwoko mu myaka yo mu gihumbi 1990 kiriko kirafata intumbero y'ubutetsi utwaza igitugu butihanganira abatavuga rumwe nabwo Philip Regents umwigisha komeye wo muri kaminuza azicane u Rwanda avuga ko igihugu cy'u Rwanda kitakiri igihugu gifise igisirikare ahubwo ngo ari gisirikare gifise igihugu Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame hamwe na leta yiwe barahakana ko ataruhara abafise mwigandagurwa rya Karegeya yamara Santoro avuga ko Karegeya nawe nyene yari yaragize uruhara mwigandagurwa ry'abatavuga rumwe na leta mu kiringo cy'imyaka itari mike igihe yari umukuru w'ibiro by'iperereza akaba rero avuga kwigandagurwa rya Karegeya riri mu nyifato yo gutera ubwoba no kunumya abatavuga rumwe na leta imigambi ngo itegurwa n'abatetsi bo hejuru muri leta y'u Rwanda igandagurwa rya Karegeya ngo ntabwo ari uburyo bwo kunumya abatavuga rumwe na leta gusa iryo gandagurwa ngo ni ubutumwa kandi buhawe abatavuga rumwe na leta bose hamwe n'abanyagihugu basanzwe ngo iyo umuntu akomeye atunze kandi azi byinshi nka Karegeya yishwe muri ubwo buryo mbega umunyagihugu wewe asanzwe byo mugendera gute ishirahamwe Amnesty International hamwe n'ishirahamwe rihanira gataka kazi na muntu avuga ko mu gihugu cy'u Rwanda abanyagihugu batekewe n'ubwoba ayo mashirahamwe avuga ko abanyarwanda batari bake bazimanganye hanyuma mu nyuma bagatorwa bapfuye ati igandagurwa rya Karegeya rizotuma ibintu bimera nabi gusumba tubibutse kumuri komana bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenyanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda muri kumviriza ikiganiro cerekeye amakuru yanditswe ku ntara ya Afrika mu nyamakuru byo muri leta zunze ubumwe za Amerika Mundweze Catherine Samba Panza niho yashingwa amabanga yo kurongora igihugu cya Republika ya Centrafrica inyuma yaho atorewe n'inama nshingamateka y'imfata kibanza yahora ari umukuru w'igisagara cya Bangi mbega uyu mutegetsi agiye kurongora igihugu cyatabaguwe azobigenza gute azoshobora kucubaka hamwe n'ukunga ubumwe bw'abanyagihugu aho abayisilamu n'abakristu bahora badacana waka ikinyamakuru Time Magazine cyaranditse ubuzima bw'uyu mufasoni Samba Panza Umunyesha bakuru Andrew Cates avuga ko ibibazo bihanze bufasoni Catherine Samba Panza ari byinshi yamara ngo leta ifata kibanza arongoye irafise ibintu byinshi byo tuma izigirwa gushika ubu nta vyaha vya politike yagirizwa Peter Bukait akorera ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe agataka kazi na muntu yabwiye ikinyamakuru Times kuyo mufasoni yagwanije ubwicanyi bwabaye mu cyo gihugu hamwe n'ababukoze bose kandi ko yubashwe mu gihugu cyose yamara umenyesha makuru avuga ku igikorwa cyo gusubira kubaka icyo gihugu kizofata igihe kirekire muri komuna bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mundu wiheze abatana mu mitwe mu gihugu cya Sudani yo mu manuko barategeye ku masezerano agahengwe bongera barashira ibigwanisho hasi bari bamaze ikiringo kirenga ukwezi batana mu mitwe ibihugu bibanye vya Sudani hamwe n'ibindi bihugu bikomeye byo kwisi birimo leta z'umuzi America igihugu c'ubushinwa hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu byaremereye impande zose kugira ngo zirangize iyo ngwano uno nyene none igihugu cha Sudani hamwe n'amakungu byogira iki kugira ngo ingwano ntisubire kwaduka David Cole Deng umukuru w'ishirahamwe ry'abashikizwa manza mu gihugu cha Sudani yo mu manuko avuga ko intumbero shasha ikenewe kugira ngo isubirire intumbero yerekeye imigambi yo mu gihe gito yari mu masezerano yari yarapfunditswe mbere zongeye ngo mu gihe cyose abategetsi bakoze ibyaha bazoba batarahanwa nta munyagihugu n'umwe azokwemera igihugu gishasha cha Sudani yo mu manuko Hakani ni hoturangirije ikiganiro cyacu cyo munsi cerekiye makuru makuru yanditswe kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiganiro twateguye na Robert Daguiar mukaba mwagishikirijwe na Frederic Undikije. Mwakoze kudutega amatwi.
Ivyo vyari bimwe mu biherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru vyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibinyamakuru mwari mwasomewe na Robert Daguiar mukaba mwabishikirijwe na Frederic Nkundikije. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Guverinoma ya Repubulika ya Sudani y'Epfo n'inyeshyamba ziyirwanya basinye amasezerano yo guhagarika imirwano, intambwe ikomeye yari ikenewe kugira ngo intambara imaze ukwezi kurenga ihagarare, amahoro asesuye agaruke mu gihugu. Muri ayo masezerano, impande zombi ziyemeje guhagarika ibikorwa bya gisirikari no guhinzira imiryango y'ubutabazi kugira ngo ishobore kugoboka abasivili bari mu kaga. Bayagezeho bamaze ibyumweru bibiri mu mishyikirano muri Ethiopia babifashijwemo n'abayobozi b'ibihugu byo mu karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakurikiraniye hafi cyane ibintu byose kuva intambara igitangira ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 12 gushize. Intambara yatejwe n'amakimbirane ya politiki, nyuma iza kuvamo intambara y'amoko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimye amasezerano yo guhagarika imirwano, intambwe ya mbere ikomeye iganisha ku irangira ry'intambara. Gusa rero ni intambwe imwe igomba gutangiza inzira ndende yo gukemura ibibazo byose biri mu mizi y'intambara, kugeza abaturage ku bwiyunge nyabwo no kugeza mu butabera abari bo bose bakoreye amabi abaturage ba Sudan y'Epfo. Amahane aracyari yose n'ubwicanyi bushobora kubura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba abayobozi bose bo muri Sudan y'Epfo kubahiriza ibyo biyemeje no gutangiza vuba ibiganiro bya politiki bihuje ingeri zose. Ifatanije n'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'Uburasirazuba IGAD n'abandi bo mu karere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza guharanira ko abafungiye ijuba n'ahandi barekurwa vuba kandi ko nabo bazagira uruhare rusesuye mu biganiro bya politiki. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba kandi impande zose korohereza imiryango y'abatabazi kugoboka abari mu kaga bose nta kuvangura aho bari hose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kuba iruhande rw'abaturage ba Sudan y'Epfo, ishami ry'umuryango w'abibumbye rikorerayo n'abandi bose bahakorera mu ngorane zikomeye cyane kugira ngo bagoboke kandi barengere abasivili b'inzira karengane bakozweho n'intambara.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese muriko mukurikirana ibiganiro vyacu, uyu n'umwanya ugutega amatwi Etienne Karekezi kugira abashikiriza ingingo nkurunkuru zari zigize amakuru yo muri iki gitondo. Etienne.
Urakoze Fidele Niyongabo. Abatwumva namwe, twababwiye ko muri Repubulika ya Centrafrika barwanya ubutegetsi abayisilamu bakuyeho perezida umwaka ushize barimo guhunga inkambi barimo mu murwa mukuru Bangui. Ababyiboneye bavuga ko barwanyi amagana b'urugaga rwa Seleka bahunze inkambi ya Derui Bangui bagenda n'imodoka berekeza mu yindi nkambi mu majyaruguru y'umurwa mukuru. Nubwo guhunga kwabo gusobanura ko ibikorwa byabo byagabanutse mu murwa mukuru, impagara ziracyari zose aho ibangi. Muri Nigeria, abakekwa kuba intagondwa za kisilamu bavuga ko bishe abantu 74 batwika no mudugudu wose mu bitero bibiri bitandukanye. Ababyiboneye bavuga ko ibyo bitero byabaye ku cyumweru mu mudugudu witwa Kawori muri leta ya Borno iri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Abakoze icyo gitero kandi barashe kuri kiliziya ahitwa Chakawa muri leta ya Adamawa. Ababyibone bavuga ko ubutegetsi bwa Nigeria bugaya cyane umutwe wa kiyisilamu wa Boko Haramu ukoresha iterabwoba. Mu Misiri, perezida wakuweho Mohamed Morsi aritaba urukiko uyu munsi kwa kabiri ku nshuro ya mbere agiye kuburana ibyaha ashinjwa. Bwana Morsi n'abandi bantu ijana b'abayoboke b'ishyaka rya Muslim Brotherhood bashinjwa kuba baratorotse gereza mu mwaka wa 2011. Bashinjwa kandi kuba barishe abapolisi mu mvururu zakuyeho uwahoze ari perezida wa Misiri Hosni Mubarak zigashyira ku butegetsi bwana Morsi. Abenshi mu baregwana na Morsi ni abayoboke b'umutwe w'abarwanyi bo muri Palestina witwa Hamas n'abarwanyi ba Hezbollah muri Libani ndetse n'uwa Garde Revolutionnaire bo muri Irani. Perezida w'igihugu cya Ukraine Viktor Yanukovych yemeye gukuraho itegeko ribuza imyigaragambyo ryabaye intandaro y'imyigaragambyo kurwanya guverinoma mu murwa mukuru Kiev n'ahandi mu bice bitandukanye by'igihugu cya Ukraine.
Ibiganiro byacu byo muri iki gitondo birabandanya ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no ku radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu. Mukaba mutega amatwi mugenzi wacu Oriane Itangishaka aza kuvugana n'umwatlete w'umurundikazi yiruka imetero 108 Francine Niyonsaba aherutse kuza kwimenyereza no kubandanya amashure yiwe ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro gihijambo abatwumviriza ni mukanya gato ntimutangwe kuri iki kiganiro.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.